Yaje ku munsi wa mbere President Obama yagenye Chuck Hagel yahoze ari umusenateri w'umurepublika ava mu ntara ya Nebraska kuba umushikiranganji ajeje kwivuna abansi hamwe n'umuhanuzi wiwe ku vyerekeye kugwanya iterabwoba John Brennan kuyobora ibiro bijejwe iperereza CIA. President Obama yavuze ko Hagel ari umuyobozi inteko za Amerika zikwiriye. Yongeye kandi avuga ko igenwa rya Hagel ryerekana umuco ukudashira imbere ivyiyumviro vya politiki abantu bakeneye kurushiriza i Washington. President Obama yarahayagije Brennan kuba yarayoboye akigoro ko kugwanya umugwi Al-Qaeda mu gihe yagumye yiyemeje ku mico iranga abanyamerika. Bose Hagel na Brennan bategerezwa kwemezwa n'ishami ry'inama nshingamateka rya Sena, aho abashingamateka baza bariko baravyura ibibazo kuri abo bantu babiri. Igihe President Obama yariko atangaza igenwa rya Chuck Hagel na John Brennan, baragerageje guhumuriza abantu ku mpungenge bashobora kuba bafise ku vyerekeye igenwa ryabo.